twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Inama nshingamateka y'u Burundi yarayemeje 100% integuro y'itegeko irimo ingingo zivanaho igihano cy'umunyororo kubamenyesha makuru.
Guhanisha amande ibyaha bimwe bimwe bikogwa mu mwuga wo kumenyesha makuru umuntu atarinze gufungwa. Aha twovuga nk'ibitutsi, kudodobereza umuntu, gutyoza, kubesha n'ibindi.
Uni Leo Kadinda isaba umushikiranganje ajejwe kumenyesha makuru mu Burundi mu butungane amashyirahamwe yigenga atandatu yo mu gihugu cy'u Burundi yitwariye u Rwanda yagiriza uruhara mu bitero vyahitanye abasivile 20 mu mwaka weze navyo twabibateguriye tunabafitiye n'ikiganiro Amerikana musangwe ikaze. Deka ariko imbere yo kuja kureba makuru yose nce ku masonga banze mpe ikaze mugenzanje ejo ni mukankusi abashekirize amakuru agezweho ijyanino kwisi.
Umuyobozi w'ingabo z'amahoro za ONU ejo kwa kabiri yahamagariye Sudani yepfo gukura ingabo zayo mu gice kimaranirwa cya Abiyi, aburira ko kuba zihari bishobora kongera umwuka mubi mu karere ko hafi y'umupaka gakize kuri peteroli. Aha kandi Sudani nayo ivuga ko ari ahayo. Jean-Pierre Lacroix yabwiye inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU ati: dufite impungenge nyinshi zijyanye no kuba ingabo za Sudani yepfo ziri Abiyi guhera mu kwa 10/2022. Yongeyeho ko mu kwezi kwa gatatu no mu kwa kane gushize abandi basirikare boherejweyo. Uku kuburira ku bijyanye n'abo basirikare bishobora gukongeza umwuka mubi mu karere kari gasanzwemo amacakubiri hashingiye kuri politiki. Lacroix avuga ko Sudani yepfo igomba gukura mu karere ka Abiyi abakozi bose bashinzwe umutekano vuba bishoboka. Ubwo butaka buramaranirwa kuva amajyepfo hawe ubwigenge na Sudani mu 2011 ubwo akarere ka Abiyi kashyizwe mu maboko ya ONU ngo abe ari ikarinda. Abasirikare b'amahoro 1000 boherejwe mu karere kandi umurimo wabo urimo kubangamirwa n'ingabo za Sudani yepfo nk'uko Lacroix abivuga. Uyu muyobozi avuga ko Juba nayo irimo kurenga ku masezerano yo mu 2011 yatumye Abiyi iba igice kitarangwa abasirikare. Urugomo rukunze kuboneka Abiyi aho abantu 54 bishwe mu cyumweru kimwe cyonyine mu ntangiriro z'uyu mwaka barimo n'abasirikare b'amahoro ba ONU 2. Israheli ejo yavuze ko hakiri ibyo itari yumvikanaho n'umutwe wa Hamas ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo imirwano ihagarare. Hamas ku wa mbere yari yavuze ko yemeye amasezerano yo guhagarika imirwano kandi hari amakuru yavugaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yijeje ko imirwano itazasubukurwa. Cyakora Israheli irimo kohereza intumwa i Cairo mu bindi biganiro byo kunonosora amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo Israheli bikoze umunsi umwe nyuma y'uko Hamas itangaje ku buryo butunguranye ko yemeye ibyo Misiri yasabye bijyanye no guhagarika imirwano Israheli yari yaremeye. Ariko ejo kuwa kabiri abayobozi ba Israheli bavuze ko ingingo Hamas yemeye atari zimwe n'izikubiye mu byo Misiri yari yasabye ku ikubitiro kandi ko ibyo Hamas isaba ko bihindurwa bituma bitashoboka ko Israheli ibyemera. Abayobozi ba Israheli bavuze ko mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano yabonaga ko abantu 33 bagizwe ingwate, ni ukuvuga abagore, abageze mu zabukuru n'abarwayi bazarekurwa maze imirwano igahagarara mu gihe cy'ibyumweru 6, noneho imfungwa z'Abanyepalestina 100 zikarekurwa. Nyamara ubu Hamas iravuga ko bamwe muri abo 33 bashoboraga kurekurwa bapfuye. Haracyari n'ibibazo bijyanye n'igihe bazarekurirwa n'umubare w'imfungwa z'Abanyepalestina bashobora kurekurwa kuri buri muntu wagizwe ingwate uzabarekuwe. Brigadier General Israel Ziv wahoze ari umugaba w'ingabo mu ntara ya Gaza avuga ko ikibanze kuri Israeli ari uko abagizwe ingwate bagomba gutahukanwa iwabo. Radio Ijwi rya Amerika. Ejo kuwa kabiri abatabazi barimo kwihutira gukura abantu aho bari bafatiwe mu myuzure mu mpande zose za leta ya Rio Grande do Sul mu majyepfo ya Brazil, ahavugwaga abantu 90 bari bamaze guhitanwa n'iyo myuzure kandi abarusimbutse bakeneye ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ibanze. Mu nkengero z'umujyi wa El Dorado do Sul mu birometero 17 uvuye mu murwa mukuru w'igihugu Porto Alegre, abantu bavuye mu ngo zabo baryamye ku mihanda kandi babwiye Reuters ko bashonje. Imiryango yagendaga n'amaguru batwaye utwo babashije gushyira mu bikapu bahetse, abandi babisunika mu tugare twifashishwa mu guhaha. Urugero ni umusore wavuze ko yitwa Ricardo Junior wagize ati: tumaze iminsi itatu nta biribwa kandi icyo dufite ni akakaringiti gusa. Ndi kumwe n'abantu ntanazi, sinzi aho umuryango wanjye uri. Imyuzure yabangamiye ibikorwa by'ubutabazi, aho abantu mirongo bagikeneye ababakuraho bari n'utwato cyangwa se kajugujugu mu mazu yangiritse. Utwato duto ejo twazengurutse mu mujyi wuzuye amazi hashakishwa abarusimbutse. Ikigo cya leta gishinzwe kurinda abasivili ejo kwa kabiri cyavuze ko umubare w'abapfuye wari wageze kuri 90 ku impfu z'abantu bane zarimo gukorwa iperereza, mu gihe abantu 131 bari baburiwe irengero, abandi 155 badafite aho bege ku musaya. Imvura nyinshi yatangiye kugwa mu cyumweru gishize yatumye inzuzi zuzura, imigira arengerwa, imihanda irangirika hamwe n'ibiraro. I Porto Alegre, umujyi utuwe na 1,300,000 ku ruzi rwa Guaiba, imihanda yari yarengewe n'amazi. Abantu hafi 500,000 nta muriro w'amashanyarazi bafite muri uwo mujyi no mu yindi byegeranye, mu gihe amasosiyete awutanga yawufunze ku mpamvu z'umutekano mu bice byahuye n'imyuzure. Ubutaliyani hejo kwa kabiri bwavuze ko indege zikoreshwa n'imiryango y'ubutabazi mu gushaka amato harimo abimukira afite ibibazo mu nyanja, atazongera kubasha kuzihagurutsa ku bibuga by'indege mu birwa bya Sicily, Pantelleria na Lampedusa byegereye aho amato atwara abo bimukira anyura. Icyo cyemezo cyatangajwe n'ubuyobozi bushinzwe iby'indege bw'Ubutaliyani, ENAC, kizatuma imiryango itari ya leta nka Sea-Watch itoroherwa na gato mu bijyanye no gukoresha utudege duto ngo izenguruke hejuru igice cyo hagati cy'inyanja ya Mediterane zireba ubwato bukeneye ubutabazi. Sea-Watch yagize iti: "Iki ni igikorwa cy'ubugwari gisa n'urwenya ku bantu bafata imiryango itagengwa na leta nk'abanyarugomo muri propaganda ya politiki." Mu itangazo ryayo ku rubuga X yongeyeho ko iteganya gufata ikirere mu rwego rwo gufasha abimukira baba bari mu mazi abira. Mu nyandiko, ENAC yavuze ko indege zitizewe zari umutwaro ku itsinda ry'igihugu rishinzwe ubutabazi kandi ko zashoboraga guteza umutekano muke ko bimukira badafite ibyangombwa. Indege z'iyo miryango itagengwa na leta zibona buri gihe amato ari mu kaga, zikohereza abatabazi aho ayo mato abaherereye. Iyo miryango yanatanze amakuru y'urugomo abo bimukira bakorerwa n'abashinzwe inkombe ba Libya, bahabwa amafaranga n'Uburayi ngo babuze abo bimukira kwambuka inyanja. Sea-Watch yavuze ko itangazo rya ENAC ryari rigamije kubuza isi kubona ibiba birimo kuba. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yatsinze amatora yo mu 2022 yizeza kuzahagurukira abimukira bahagera bava muri Afurika. Kuva icyo gihe guverinoma ye yakoze ku buryo amato y'imiryango y'ubutabazi bitayorohera gukorera muri Mediterane. Hatanzwe umubare ntarengwa w'abatabarwa bugomba gutwara, bituma ubwato bugomba kuzenguruka kugira ngo bugeze abimukira ku nkombe. Uyu mutegarugori Meloni yanakoranye n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi mu kumvisha Libya na Tunisia ko bigomba kugabanya umuvuduko w'abimukira bahanyura. Guverinoma y'Ubutaliyani ivuga ko izo ngamba zikora, ko n'ikimenyimenyi byagabanyije umubare w'abarohamira muri izo ngendo zikurura amakuba. Kugeza ubu muri uyu mwaka, amato 17,609 y'abimukira niyo yageze mu Butaliyani, ugereranije n'4,688 yahageze mu gihe kimwe mu mwaka wa 2023 nk'uko imibare yatangajwe n'abayobozi ibigaragaza.
Ejo ni Mukankusi, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza ayo muvise n'ayandi. Mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yacu tuyahere mu by'ubutungane. Mu gihugu cy'u Burundi, amashyirahamwe yigenga atandatu yitwariye u Rwanda muri sentare y'ibihugu vy'akarere ka Afurika y'ubuseruko ivyo bihugu bisangiye. Ayo mashyirahamwe yagiriza u Rwanda uruhara mu gitero avuga ko umuhari w'abarwanyi Red Tabara bakoze mu Gatumba mu mpera z'umwaka uheze kigahitana abasivile 20. Umenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru abandanye no nkuru.
Amashirahamwe yitwariye u Rwanda muri sentare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ni Forikone F, Akopa Burundi, Rige Izere Ntiwihebure, ONLCT Weton Frere, Piske Burundi n'irindi ryitwa Abana bacu mu mvunyapfunyo ABBA. Ikirego cashikanywe muri iyo sentare mu kwezi kwa kane guheze. Urwandiko rw'ikirego Ijwi rya Amerika ryaronse ruvuga ko ayo mashirahamwe atandatu yitwaye kuko kubwayo igihugu cy'u Rwanda cahonyanze amasezerano agenga uwo muryango mu vyerekeye umutekano. Ayo mashina mafatira kugitero omugwirede tabara uregwa kwa koze mugatumba mukwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze kigahita n'abantu barenga mirongo ibiri. Mu kirego cayo ayo mashira hamwe ashimangira ko u Rwanda arigwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi rede tabara wemanze ico gitero. Kw'izina ryayo Gerard Hakizimana arongoye Falcon F rimwe muri ayo mashira hamwe yasiguriye Ijwi rya Amerika imvo y'ikirego.
Iyo bihugu bikwiye muri yase birafise amategeko n'amabwirizwa abigenga ntibyategeza ariko hari igihugu gifasha imigwi y'iterabwoba kugandagura abene igihugu mu kindi gihugu batekanye byavyo mukamuzi ko bijya muri bya byaha ndengera butungane bimwe twita crime contre l'humanité bitegeza kubana neza bikabana byisunza amategeko bikabana byubaheza agatakazi na muntu.
Ijwi rya Amerika ryamubajije niba ayo mashira hamwe yarakoze amatohoza yimbitse, nawe atwishura ko ariyo bashingiye ko mu gusabira indeshi y'akababaro abacetse kwicumu muri ico gitero zigera ku miliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi 900 vy'amarundi.
Amatohoza atari make twakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara u Rwanda ese ntare tafisiye twayisabye na cyane cyane guca mande u Rwanda no kugwihaniza tafisiye byemezo bitari bike twashikije sentare twaza ko rero sentare izuze kabikorera ko kugira ishobore kugucura ubanza ruha iteka ikiremwa muntu.
Ijwi rya Amerika ryaronse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya EAC kandi ko n'igihugu cy'u Rwanda camenyeshejwe ko co kwitegura kwitaba igihe sentare izo sasira. Urwandiko twaronse rwatewe ko umukono na Nicolas Ntarugera umuhanuzi mu biro vy'umushikizamanza mukuru wa Repubulika y'u Rwanda aburanira leta y'u Rwanda mu manza muri iyo sentare. Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifise kuko umuharire de tabara wakoze igitero ku Burundi atahuriye n'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere Mukurarinda yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda ko ico kirego atabwo bagiteye leta avugira.
Ubundi ujya mu rukiko nkaruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu deja aho ngo hari n'ikibazo ko dufite inyandiko perezida wa Repubulika y'u Burundi na chef d'état major bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko rede tabara iba muri Congo. Iyo yonyine n'uwayihera avuka hano ati ngiye bati tugwikira ko abantu byo kuburana uriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho barize iyo nyandiko bayibirindura bate.
Umuhari rede tabara wemanze ico gitero nawo wabwiye Ijwi rya Amerika kwizo manza ataco zibabwiye abo bagwanyi bifuza ko imbere y'iyo nzira hokogwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri byabo bishe. Patrick Nahimana avugira uwo muhari.
Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza yokogwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare yabwa amategeko n'abo mwiperereza byumvikana ko utobugizwe n'abarundi gusa dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu.
Ingingo ya 27 na 30 z'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko ziraha ububasha amashirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kwitwara muri sentare y'uwo muryango. Yamara umushingwa manza Dieudonne bashirahishize yama aburanira imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga muri iyo sentare yabwiye Ijwi rya Amerika kwizo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahuriwe ko na bose kandi ataho yegamiye. Wewe hari byadashira ko amakenga
atari leta yo biri kwiyavugiramwo kugira ngo yerekane ko abanyagihugu mu Burundi boba bariko baritwara kandi ari leta iri kwirabikora. Umuntu ariko aranibaza yo kwibaza ati igihugu cari kwitwara igubwa mbere n'ishiramo ryo mu Burundi cari kuba igihugu kiye cari gushobora kuba igihugu cy'u Burundi kubera igihugu nico gitegerezwa gukingira abanyagihugu bacu mu gihe batabishoboye no kuvuga yuko inzego z'umutekano zifise ahantu zananiriwe. Hanyuma ikindi gihugu umuntu yashobora kwibaza ni igihugu abantu baje bavamwo bagasubiramwo igihugu cha Kongo gihana urubibe na Gatumba.
Leta y'u Burundi yatanguye inzira y'ubutungane kubwicanyi bwo mu Gatumba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho bwasohora imitayi impoza makungu yo gufata abarongoye umuhari rede tabara. Imbere yaho mu kwezi kwa mbere hari hafashwe inzira z'imigenderanire mu kugara imbibe zose ico gihugu gihana n'u Rwanda igihugu u Burundi bwagiriza gufasha umuhari rede tabara. Yamara u Rwanda rwamirira kure iyo mvugo ya leta y'u Burundi. Pierre Clavier Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tugume mu Burundi. Integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru muri ico gihugu yaraye yemejwe 100% n'abashingamateka 112 b'u Burundi. Muri iyo integuro y'itegeko aho yuko abamenyesha amakuru bakoze amakosa y'umwuga bapfungwa bazora bacibwa ihadabu. Ibindi kuri no nkuru na Desire Hatungimana.
Integuro yibwirizwa rimaze igihe kinini idahinyanyuwe no munsi rero abashinga amateka muri henyo kandi muyemeje 100%.
Umushikiranganji wo kumenyesha makuru Leo Kadinda Cyayisaba yasiguriye abashinga amateka ibikuru bikuru biri muri iyo nteguro yibwirizwa ahanini rije kugira rijane n'ibihe igihugu kigezemwo aho gitegerezwa kugira hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko
guhanisha amande ibyaha bimwe bimwe bikogwa mu mwuga wo kumenyesha makuru umuntu atarinze gufungwa ahatwovuga nk'ibitutsi kudodobereza umuntu gutyoza kubesha n'ibindi.
Umushinga amateka Jean-Claude Kwizera wewe abona ko kibazo cy'abamenyesha makuru atamuti gitorewe kuko asanga mu Burundi harabahanwa bivanye nuko ibyo bavuze bitahimbaye umutegetsi runaka. Yasabye umushikiranganji umuco ku mpungenge ziwe honorable
nuko mbona yuko hariho atabwirenge buryo kumenyesha makuru nkuko bikwiye kuko turiko turabona abamenyesha makuru rimwe na rimwe bapfungwa kubera inkuru bashobora kuba batanze. Ibyo rero bikaba byerekana ko abamenyesha makuru bashobora kuba hari icyo badashika ko mu byo bakeneye ku mu byo dukunda kumva cyane cyane iyo bavuze amakuru adashimisha bamwe n'abandi bagirizwa ko habaye atandasikiri narakibitenteye. Mbega none ibisati bihe umenyesha makuru ategerezwa kwisunga kugira ngo avuge amakuru nawe mvengo yagirizwa kino cyangwa dukunda kumva.
Umushikiranganji Ndacayisaba yamwishuye muri aya majambo.
Aha novuga yuko igitegeko rije rifasha navuze ko rije rifasha kuri kategori y'ibihano izohabwa umujurnalisti ku bintu kanaka mugabo Solanex kubipako akoze ayandi makosa bizohanwa n'ibindi ni ukuvuga n'ayandi mategeko yarahasanzwe.
Ale Majesté Baringa umenyesha makuru yakora imenyesha makuru bitandukanye habi vyandika canke amaradio arashimiye ntambwe amenyesha ariko ko mu gihe ugwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru uko bikora sense rugizwe n'abanyepolitike ishigwa mu ngiro givyemejwe rizogorana cyane
ni tegeko abantu bari barindiranye gishika kuko twari twamye dusaba ko umumenyesha makuru atohanishwa igihano cy'umunyororo kuva kera yeguriragiyeho hasigaye ko rija mu ngiro kuko ikibabaje nuko amategeko mu Burundi ariho meza mugabo ntaja mu ngiro utegeko wemeje 100% bwa mbere reka tindirizo je mu ngiro mugabo icyonzi cyo muri Afrika no mu Burundi wacu amategeko ariho meza mugabo ntaja mu ngiro.
Mu Rurani rw'abamenyesha makuru IBEJI barashimiye ntambwe igisata cyo kumenyesha makuru kigeze ko Alexandre Niyunge ko arongoye IBEJI akabona ariko ko hakiri byinshi byo gukosora.
Ibyo ni ibintu byiza cyane n'ibintu twasavye kuva kera twaharaniye kuva kera nuvuga mbere ni hari habayeho no gusubira inyuma kuko itegeko ry'2023 ryari risanzwe gemeza iyo ntumbero twovuga neza rero yuko uno munsi ni vyiza ko abantu bikubisa gashi kugira ngo koko amategeko ajane n'ibihe tugezemo.
Iyo nteguro y'ibwirizwa yemejwe izoca ishikirizwa umukuru w'igihugu kugira ayitereko igikumu ihinduke ibwirizwa bishitse mu gihe uno munsi hari abakenyezi babiri bamenyesha makuru bafunzwe Floriane Irangabiye na Sandra Muhoza. Amashirahamwe y'abamenyesha makuru akizera ko bazoca batezurirwa kuko basanga atakindi bazira atamwuga wabo. Integuro yemejwe ije guhinyanyura ibwirizwa ry'umwaka 2018. Iryo bwirizwa ryateganya mu kigabane cy'8 ingingo ya 76 kw'inkuru canke ikiganiro gikozwe ku radio ibibazwa mu gihe habaye amakosa umenyesha makuru yakoze iyo nkuru canke icyo kiganiro n'uwaterereye barakurikiranwa. Ingingo ya 77 nayo ikamenyesha ko ikigo sense gifise uburenganzira bwo kugabisha canke guhagarika ikarata y'akazi y'umenyesha makuru canke uburenganzira bw'ikimenyesha makuru igihe bigaragaye ko biciye kubiri n'amategeko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Twandanirize ku kiganiro Amerikana kibashikiriza ibyaranze Amerika mu bihe byahise, ivyo turimwo n'ibizoza. Ni kiganiro mutegurirwa mu kongera mugashikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu 1958 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dwight David Eisenhower yategetse abasirikare kuva mu ishuri ryisumbuye ryitwa Central High School ryo mu mujyi wa Little Rock umurwa mukuru wa Leta ya Arkansas mu majyepfo y'igihugu yari yaraboherejeyo kugira ngo bafashe abana b'abirabura kwemerwa muri iryo shuri. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Turi mu mwaka w'1954 nibwo urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwaciye iteka rwemeza ko ivanguramoko mu mashuri ya leta rinyuranyije n'itegeko nshinga rya Amerika. Icyo gihe abirabura n'abazungu bari bafite amashuri atandukanye, bamwe ukwabo abandi ukwabo, nta kuvanga byariho cyane cyane muri leta zo mu majyepfo y'igihugu. Amashuri y'abazungu kandi niyo yabaga afite ireme ry'uburezi ryo hejuru cyane kurusha y'abirabura. Nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga kuvanga amoko mu mashuri ya leta, ntibyahise byikora, byabaye urugamba rukomeye rwatangiriye bwa mbere mu ishuri ryisumbuye Little Rock Central High School ryari iry'abazungu gusa. Koko rero NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, ni ukuvuga umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage bibara nk'uko abirabura bitwa, yafatanyije n'ababyeyi n'abarezi b'abirabura bagendera ku iteka ry'urukiko rw'ikirenga bafata icyemezo cyo kwandikisha abana b'abirabura mu mashuri y'abazungu ku bwinshi. Babanje kubatoranya mu mashuri yisumbuye bari basanzwemo. Bagendeye ku bintu bibiri: amanota meza yo hejuru no kuba batajya basiba na rimwe kujya kwiga. Abana b'abirabura NAACP yandikishije bwa mbere na mbere bari 9, abakobwa 6 n'abahungu 3, yajyanye muri ririya shuri rero rya Little Rock Central High School. Bamenyekanye mu mateka ku izina rya The Little Rock 9. Ishuri ryarabanditse koko, ariko bagiye gutangira ku itariki ya 4 y'ukwa 9 1957 ntibashoboye kwinjira. Guverineri wa leta ya Arkansas yategetse igisirikare cya leta ye, Arkansas National Guard, kugota ishuri. Bafatanyije n'igico cy'imbaga y'abaturage b'abazungu barabashushubikanyije, babatukagura, babaciragura, basakabaka ko bashobora kubabamba. Abana babashije gusubira imuhira amahoro ariko bahungabanya cyane. Abanyamakuru babifashe amafoto anyura mu bitangazamakuru bitandukanye yakubise inkuba mu gihugu cyose. Amwe muri yo yaje guhabwa igihembo gikomeye cyitiriwe Pulitzer mu 1958. Bimaze kumugeraho, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dwight David Eisenhower mu iteka Executive Order mu Cyongereza numero 10730 ryo kuri 23 y'ukwa 9 1957 yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo z'igihugu gusubiza ibintu mu buryo. Yahisemo abasirikare 1000 bo mu mutwe 101 Airborne Division bazobereye kumanukira mu mitaka, indege zibagezayo mu ijoro rimwe n'umunsi umwe. President Eisenhower yinjije kandi by'agateganyo ingabo za leta ya Arkansas, Arkansas National Guard, mu ngabo z'igihugu cyose, bityo abayambuye guverineri ububasha bwose kuri zo, aba ari we wenyine ubwe uzibera umugaba w'ikirenga. Arkansas National Guard icyo gihe yari igizwe n'abasirikare 10,000 bose nk'umutwe w'ingabo umwe rukumbi. President Eisenhower yabategetse kubungabunga amahoro n'umudendezo wa rubanda, guherekeza kurinda no kurengera abanyeshuri b'abirabura bose mu mashuri y'abazungu muri Arkansas. 9 ba Central High School bo abasirikare babitwariraga mu modokari zabo ziherekejwe imbere n'inyuma n'amajipe yuzuyemo abandi basirikare bafite intwaro. Bukeye yarayasinye ririya teka, President Eisenhower yabwiye ijambo igihugu cyose kuri radio na televiziyo ku itariki ya 24 ukwa 9 1957 asobanura impamvu yamuteye kohereza ingabo z'igihugu.
The proper use of the powers of the executive branch to enforce the orders of a federal.
Gukoresha neza ububasha bw'urwego nyubahiriza tegeko kugira ngo ibyemezo by'urukiko rwo ku rwego rw'igihugu byubahirizwe biba gusa mu bihe bikomeye bidasanzwe. biragaragara ko ariko bimeze I Little Rock bigomba rero guhabwa igisubizo kirengera abaturage bose n'uburenganzira bwabo bwose bwemewe n'amategeko kwigomeka ntibishobora kwemererwa gukuraho ibyemezo by'inkiko zacu
Ijwi rya Amerika abahanga mu by'amateka amategeko na politiki bemeza ku icyemezo cya President Eisenhower cyo kohereza ingabo z'igihugu I Little Rock ari kimwe mu mateka cyagize akamaro mu rwego rwa politiki mu rwego mbonezamubano no mu rwego rw'itegeko nshinga n'ubwa mbere nyuma y'icyiswe Reconstruction Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarakoresheje ingabo z'igihugu ku butaka bwacyo Reconstruction ni ukuvuga ibihe byo gusana igihugu yabaye kuva mu 1865 kugera mu 1877 nyuma y'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu Amategeko avuga ko ingabo z'igihugu zifite inshingano zo kurengera umutekano wacyo iyo gitewe n'umwanzi uturutse hanze yacyo umutekano w'imbere mu gihugu ushinzwe izindi nzego zitandukanye n'ingabo z'igihugu kugira ngo rero azikoreshe I Little Rock President Eisenhower yagendeye ku itegeko nshinga nyine n'itegeko ryo mu 1887 ryitwa Insurrection Act mu cyongereza rikumira kwigomeka ku gihugu nk'umugaba w'ikirenga rimuha ububasha bwo gukoresha mu bihe bidasanzwe ingabo z'igihugu ku butaka bwacyo no gushyira mu maboko ye abasirikare bo ku rwego rwa leta National Guard ubusanzwe aba bategekwa na guverineri wa leta ye
Washington ijwi rya Amerika
President Eisenhower yakuyeyo ingabo z'igihugu ku itariki ya 27 ukwa 11 1957 Arkansas National Guard yo yayirekeye muri Central High School ikomeza kuba ari ibungabunga umutekano kugera nayo ayikuyeye rero ayisubiza mu maboko ya guverineri wa leta ya Arkansas ku itariki ya 8/5/1958 Icyemezo cye cyatumye abana b'abirabura biga kandi neza nubwo bwose bagenzi babo b'abazungu batahwembaga kubanena kubasuzugura no kubatukagura guca ivangura moko mu mashuri ya leta byatangiriye muri Little Rock Central High School byaje gukwira igihugu cyose buhoro buhoro nubwo abahanga bemeza ko n'ubu iri vangura rikiriho Hagati aho mu 1976 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye irindi teka ruvuga ko n'amashuri yigenga yanga kwakira abirabura n'abandi baturage batari abazungu nayo anyuranyije n'amategeko n'itegeko nshinga Nshuti zacu ikigana Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Ya Amerika Washington DC mukuru ndira mu Kinyarwanda nchuti mwazindukanye natwe aha niho tusozere amakuru yacu ya kino gitondo bakoze abo twafatikanije muri bo harimo Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane Nini nahazwe kwizina rya bagenzi banje ndabikebanwe ndabifuriza kugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu